Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abanyarwanda mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kane itariki 18 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Aloise Bigirimana
hamwe na Alphonse Ndayikengurukiye.
Yari nayimenye kubera gukoresha internet, kuko nubwo ntuye mu cyaro nkaba ariho navukiye, ariko ngira nkoresha internet cyane, nkajya ku mbuga nkoranyambaga Facebook, za Twitter. Rero hari umuntu twari tuziranye wari waje gusaba icyo gihugu yamwongwe mubwira ibyo tugenda dukora, yumva arishimye cyane kubera gutanga serivisi nziza. Noneho abonye programu ya yari arayinsharinga arayimpa, noneho bituma nkora application.
Uyu ni umwe mu rwaruka rwo mu Rwanda rwashoboye kuja ku rutonde rw'abatowe kuja gukarisha ubwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri programme yari. Inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turazigaruka ko mu kanya kari imbere.
Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, aho ngaha muri Amerika uruhigi rwo kurondera warashe abantu 9 mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu mu rusengero rw'Abanyamerika babirabure rwitwa Emmanuel African Methodist Episcopal Church ruri mu gisagara cya Charleston cyo muri leta ya South Carolina ruracabandanya. Greg Mullen, umukuru w'igipolisi cya Charleston, yabwiye abamenyeshamakuru mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ko icyo gitero cyagirizwa umugabo w'umuzungu afise imyaka ishika 20, aho yinjiye muri urwo rusengero mu gihe bariko barasenga aca atangura kubarasa. Mulene yavuze ko abantu 8 bafiriye mu rusengero, uwundi umwe afira mu bitaro. Abategetsi b'ico gihugu w'ico gisagara basohoye isanamu iwagirizwa ico gitero, aho bamwerekana ariko arinjira mu rusengero. Amakuru abandanya avuga ko Pastor Clementa Pikne yararongoye iryo shengero, akaba kandi yari umusenateri wo muri leta ya South Carolina, yasize ubuzima muri ico gitero. Abantu batari bake bakaba bakomeretse. Murene abandanya avuga ko uyo yagirizwa ico gitero ari umuntu ateye ubwoba, akavuga ko ubwo bwicanyi butewe n'inzigo yakazikira. Igipolisi cha FBI nacho kiriko kirafasha mu matohoza. Igipolisi cyo hafi yaho ico gitero cabereye cakinjuye ako karere mu gihe hari inkuru zivugwa ko nacho cari gutegwa, ariko mu nyuma iyo nkuru yabonetse ko atariyo. Joseph Riley arongoye igisagara cha Charleston amenyesha ko ico gitero aragahomera bunwa. Abandanya avuga ko ari ibintu bidasiguritse kubona umuntu yinjira aho bantu bariko barakoranira basenga Imana agaca atangura kurasa iryo shengero.
Iyi ni nkuru reka tuyibarize muri Afrika. Igihugu cya Chade cyamenyesheje ko carashe indege amakambi 6 y'abarwanyi ba umurwi Boko Haram, ibikoresho byinshi bikabonone karira. Ivyo bibaye nyuma yaho ku munsi wa mbere icicaro c'ishure ry'igipolisi kiterewe n'abihevyi abantu barenga 100 bakakomerekera. Mwamenya kandi ko Chade cifatanije n'ibindi bihugu byo muri ako karere kugira ngo kirwanye gishire ingabo hamwe n'ibihugu byo muri ako karere kugira ngo kirwanye umugwi Boko Haram. Umugwi Boko Haram nawo mukamenya ko umaze imyaka itari mike urwanya igihugu ca Nigeria, aho hari kuva mu mwaka w'2009.
Umuryango HCR ujejwe impunzi ku isi uvuga ko igitigiri cy'abantu bahunga ku isi ciyongereye mu buryo butangaje. Mu makuru ishyirahamwe HCR yashikirije kuri wa kane, abantu bababa imiliyoni 60 nibo bavugwa ko bahunze gushika mu mpera z'umwaka w'2014, mu gihe abarenga 8 aribo biyongereye mu gihe abarenga miliyoni 8 aribo biyongereye ku biharuro by'umwaka w'imbere yaho. Imiliyoni 20 akaba arizo ziyongereye mu myaka 10 irangiye. Umwaka w'2013 niho havugwa ibitigiri birenze urugero tugereranije n'indi myaka. Uko guhunga kw'abantu kwatanguye kwiyongereye kuva mu mwaka w'2011 aho hatanguriye intambara mu gihugu cya Syria ariko mu myaka 5 irangiye uko guhunga kwaribonekeje muri Afrika Asia no mu Burayi bitewe n'intambara zitandukanye z'abitwaje ibigwanisho mu mwaka uheze abantu bashika 42,500 niho bavugwa ko bahunga ku munsi kubw'umutekano muke waranzwe mu bice bitandukanye. Antonio Guterres, komiseri mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi, asaba amakungu yose ko akwiye kugira uruhara mu gufasha izo mpunzi. Abandanya avuga ko ku bantu 122 baba ku isi umwe ariko arahunga igihugu ciwe no munsi canke ariko ahungira mu kindi gihugu hagati canke ariko asaba ubuhungiro mu kindi gihugu. Muri iki gihe igihugu ca Syria kikaba arico kiza ubwa mbere mu bwinshi bw'abantu bahunga hagakurikira Afghanistan na Somalia. Igihugu ca Turkiya ubu nico kiza ku isongo mu kwakira impunzi mu gihe Ubugiriki n'Ubutaliyano byabaye iyakiriro ry'impunzi zihungira mu mugabane wa Buraya. Reka dukubitire muri Vatikano. Leta ya Vatikano yasohoye urwandiko mu butumwa bwa Twitter rwemeza ko ubushuhe bw'isi bwibonekeza ku isi butegwa n'igikorwa cy'umuntu, akavuga ko ari ingorane ikomeye cyane. Ubwo rwandiko rw'impapuro zirenga 191 rwasohotse kuri wa kane ruvuga ko bigaragara ko isi ifise ubushuhe budasanzwe. Nk'uko ubwo butumwa bubandanya buvuga, amakungu ngo akwiye kumenya ko hakwiye kuba ihinduka mu kuntu babayeho, ivyo bahingura, ivyo bakoresha kugira bagwanye ubwo bushuhe. Papa Francis yashimikiye kandi ko amakungu akwiye guhagarika ibyo byose bitera ivyuka bibi no gukingira amazi. Mwomenya kandi ko ibiri muri urwo rwandiko biri mu byo uwo mutegetsi akomeye wa Ekleziya Katolika agiye kuzovugana n'amakungu mu rugendo yimirije kugira muri Amerika. Iyi ni programa yacu tuyibashikiriza imisi yose kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose 83 FM 88 n'ibice bitatu no kwijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Saho gusa murashobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com hamwe na Facebook kuri adresse ya VOA radio yacu no kuri W3 radio yacu VOA.com aho niho mushobora kudusanga.
Je makuru ya karere aho mu ntara ya Kirundo igipolisi ciriwe mu gikorwa cyo gusaka ibigwanisho mu Kirundo. Umuntu umwe yafatanywe na grenade arafunzwe. Urongoye igipolisi mu Kirundo avuga ko byakozwe mu ntumbere yo gukura ibigwanisho mu banyagihugu imbere y'uko amatora aba nk'uko byasavye mu nama y'abakuru b'ibihugu byo muri ako karere. Reka tubishikirizwe na Jean Bosco Ndarurinze.
Grenade imwe, imyambaro ibiri y'ibirato vya gisirikare nivyo vyafashwe n'igipolisi inyuma y'igikorwa cyo gusaka ibigwanisho cyatanguye kuva mu gitondo cy'uwa kane gushika ku muhingamo. Ibyo bikoresho igipolisi cyabitoye muri komine Ntega amakomine atandatu ku makomine indwi agize intara ya Kirundo niyo yasatswe. Komiseri Nijimbere Jack arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko iryo sakwa ryabaye mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyasabwe n'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere bijanye nuko amatora yoba abanyagihugu batunze ibigwanisho batabifitiye uruhusha bavyatswe. Yongera akavuga ko ico gikogwa kizobandanya. Uwo murongozi mu gipolisi arabeshuza amakenga yagiye arashikirizwa na bamwe mu basatswe avuga ko hagiye harasakwa abari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Abo mu makomine ya Bugabira na Busoni bobo bakadudurira ko bavuga ko isakwa ryatumbereye ahanini imihana y'abatutsi. Komiseri Nijimbere Jack avuga ko bakoreye ahanini aho bari basanzwe bafise amakuru igikogwa bakaba bagikoranye n'umushikiriza manza wa parike ya Kirundo. Kuri abo bavuga uko komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo abasaba ko nabo nyene mu gihe hoba hari aho bikeka ibigwanisho ko botanga inkuru naho nyene bakaba akorera. Arongera akemerera abazoshaka gusubiza ibigwanisho batunze ku bushake ko batazokurikiranwa n'ubutungane. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarinze, Ijwi rya Amerika.
Tukiri muri iyo ntara ya Kirundo, Jean Bosco Ndarinze abandanye adushikiriza inkuru y'abantu bahunga ku bwinshi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Reka twongere tumutega amatwi.
Kuva ku wa gatatu hongeye kuboneka abantu bahunga mu makomine amwamwe yo mu ntara ya Kirundo. Komine Bugabira imwe mu makomine amaze kuboneka mu abahunga bajabuka i Rwanda bitoroshe kubera amato yose yakuye mu kiyaga cyohoha. Uwo musore ni mubanyi w'abahunze kuri uwo wa gatatu ku mutumba Kigoma.
Ego abantu barabandanya guhunga kimenyamenye nk'abantu batunze ibitungwa benshi bagomba babigurisha ku bwinshi kandi nta yindi migambi bashaka kubikoza no kugurisha gusa kubera bafite ubwoba nyine.
Ubwava ku
cyo batinya amatora ngo amatora aheze benshi bazoca bagaruka niko bavuga.
Amatora yagiye.
Ika amatora yari twimirije. Yeje bundi nyine. 29 amatora y'abashinga amateka nabo nabahanuzwa jambo mu komine.
Ko bivugwa ko ivyambo vyugaye mu guhunga abacara.
Benshi twumva yuko baca kuri duane niko tuvyumva.
Weho none ko utaragenda ufise ingufu zi.
Reka nana zimwe twese tuzogenda.
Tegekanya kugenda ryari?
Nta uzo umuse nisa.
Iyo badafashe iyo nzira baca mu mazi yacoho mu ijoro bagerageza guca mu ryahumye abacunga ikiyaga bakiyunguruza ku buryo busa no kwiyahura. Uwo mukenyezi abivuga asanzwe aba ku nkengera z'ikiyaga coha ku metero nk'amajana atatu z'icambu ca Ntunga.
Kuhaca nyine ntibishoboka kuhaca nk'iyo umuntu ashatse guhunga akabona atabona hanyura agira gute biba nko kwiyahura. Kuko biroye harimo abafata ibidasari by'imitumba bakabihambiranya bihambiranya ukabona bakamenengana nko mu ijoro bakambuka.
Ibidasari ni biki?
Ibidasari biva ku mitumba tumba y'isina.
Ibitoki?
Ku bitoki. Urumva rero barabihambira afite uburyo babikora ku buryo ukicarako wafata nk'igiti ukagenda ugisoza kikaba cyakujabukana kikakugeza hakurya.
Ntabwo abagira bwo kugwa mu mazi
ubwo banyine barabugira. Urumva kwiyahura ku kidasari ni nko kuvuga ati mba n'ubundi buzima nabuhebye ndapfa kugenda ninyira ndakira nimpfa nimpfa nabwo ndagenda.
Abasigaye ku mitumba barindiranye igishika amatora basigarana amakenga ko bashobora kuzoyazira.
Amatora tuyarindiranye igishika cyinshi kuko twebwe turarindiriye ijya tariki yuko dutegeza kugenda tugatora mu bwabo turashize ubwo bakobaza aho babaza kudutsinda kwa matora.
Bande
abo bantu bazaba bavigwanda bagenda bagaruka. Ehego cewe sabako bazatwongereza abajejwe umutekano bakababeshe baza kuturindira umutekano ngaha ku biro by'amatora tugatora neza.
Abajejwe intwaro baremeshe abanyagihugu ko umutekano azoba ari wose ku munsi w'amatora yimirijiye kuwa 29 ruheshi. Jean Paul Hakizimana n'umuhanuzi wa Mustaneri muri komine Bugabira.
Cyo mbona nuko umutekano gushika muri komine Bugabira ari wose. Hanyuma nibaza ko amatora n'ay'abarundi ari abarundi bose. Hariho abajeje umutekano, hari igisirikare, hari igipolisi, hakongera akaba n'abanyagihugu kuko bateza gufashanya. Tibaze rero yuko uwo muntu azaba yumvira yuko aje guhungabanya umutekano mu matora abajeje umutekano bariho bazoweza bafashanya n'abanyagihugu bose kugira ngo bamuhunze icyo gikorwa kibi.
Tubamenyeshe ko kuva imyerekano ibaye i Bujumbura impinduka zagiye ziraba muri politike y'u Burundi zagiye zituma haca haboneka abantu bahunga abanyakirundo canke abahaca bavuye mu zindi ntara. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarinze, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikira ibiganiro kuri radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio Ijwi America Radio Yang.
Tukiri muri ako karere ka dusimbire mu gihugu cy'u Rwanda mu rugendo yagiriye mu karere ka Rutsiro abanyagihugu bongeye gusaba Perezida Paul Kagame ko yokongera gutwara u Rwanda mu mwaka w'2017 nta byinshi Perezida Kagame yasubije kuri icyo cyifuzo kiretse ko yababwiye ko bakwiye kwitaho ibikorwa by'iyi myaka barimo ivyo muri mu 2017 bikazosuzumwa hageze ni nkuru ya Asumta Kaboyi.
Mu rugendo Perezida Paul Kagame yatangiriye mu ntara y'Iburengerazuba umunsi warwo wa mbere yari mu karere ka Rutsiro nta biganiro birebire byabaye usibye ijambo yagejeje kuri abaturage bari baje kumwakira ryakurikiwe n'ibyifuzo by'abaturage bamusaba kuzongera kuyobora u Rwanda mu mwaka wa 2017.
Izo ntumwa zose mwagiye mutwoherereza twagiye tuzibwirira ijambo rivuga ngo nta wundi mu perezida dushaka yuko ashobora kutuyobora muri igihugu cy'u Rwanda. Turashaka Paul Kagame ko ari we utuyobora. Kuretse ko nta wundi twigeze tubona kuri bugaruka, ko nta n'uwigeze anatwoherereza na Bush, ko nta n'uwigeze anahashyira n'icyumba cy'ishuri, ko nta n'umuti wigeze uhagera.
Natwe nk'abanyamusasa kwandika inteko twisaba ko itegeko nshinga ryavugururwa muri ya ngingo y'101 twongera kubamwandagazaho amajwi muri iyi manda iri imbere tukazarenga vision 2020 tukagera no muri vision 2040.
Nta mirongo miremire yabonetse yabifuza kugira icyo babwira Perezida Paul Kagame. Bicye abaturage babashije kuvuga birimo kumusaba kuzongera kuyobora u Rwanda mu mwaka wa 2017. Nta byinshi yabivuzeho usibye kuvuga ko batagomba kurangazwa n'ibitaraza ahubwo bagomba gukora cyane. Perezida Paul Kagame:
"Ibyo twumvikanye ubushize mu 2010 urabyibuka turi mu matora, n'ubu hari abibwira ngo twaje mu matora, ntabwo twaje mu matora, twaje gusuzuma iby'ubushize twasezeranye aho tubigejeje. Ibindi meya yasabaga ibyo bizagira umwanya wabyo, turacyafite igihe. Njyewe mbere yo kuvuga ibya 2017 ndacyavuga ibyo hagati ya 2010 na 2015 ndabona hari abazunguza umutwe, ariko ndagira ngo tudatakaza inshingano no kunza inshingano."
Imihanda mibiri mu karere ka Rutsiro ndetse na Perezida wavuze ko baje basaya mu nzira ni kimwe mu byo Perezida Paul Kagame yijeje abaturage ko kizakemuka. Yanabwiye abaturage ba Rutsiro ariko ko bazakomeza kubaha umuriro w'amashanyarazi kugeza igihe hafi ya bose bazabona amashanyarazi. Urugendo rwa Perezida Paul Kagame ruzakomeza mu karere ka Karongi ku munsi w'ejo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Rwanda kandi kuri uyu wa kane ugwaruka ruturutse mu bihugu bitandukanye bya Afrika nigo rwahagurutse rwerekeza hano muri Amerika. Abagera ku 5 baje mu nyigisho zizomara amezi 6 zigamije kubigisha uburyo abakiri bato bo kwitorera inyishu z'ibibazo bahura nazo. Ni muri programu yatangujwe na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka YALI, ni ukuvuga Young African Leaders Initiative. Hano ku Ijwi rya Amerika twahisemo kubabwira ibiranga buri umwe mu baje muri iyo programa. mu Rwanda havuyeyo batandatu I Kigali Eric Bagirubusa aragaruka kuri Ange Imanishimwe
Ikindi narakubwira ni ikintu gikomeye yuko nshimira leta z'umwe za America tegeze umuntu nkanje wo mu giturage yo ngiyo aho ngo zanyamaga abantu batamenyekanaga none nkaba ngeze kuri level yo kugira ngo nge muri US kandi ikindi narakubwira cyo nuko nkuko nakubwiraga performance in silence ihitutuma hari success making a noise
Bwana Anjiman Ishimwe washinze Biocorp Rwanda umuryango ukorera mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ishami rishinzwe ubukerarugendo no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima muri pariki ya Nyungwe Nyamagabe Andrew w'imyaka 29 ubuheture mu muryango avukamo numwe mu banyarwanda batandatu berekeje muri leta zunze umwe za America mu masomo ya meza abiri agamije gushishikariza abakiri bato ku mugabane wa Afrika kwikemurira ibibazo Ni gahunda izwi nka Yali Young African Leaders Initiative yatangijwe na Bwana Barack Obama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za America uyu musore uvuka natuye mu cyaro yemera ko ari kibisi nyamagabe yahoze ari gikonguru aragaruka ku buryo yamenye gahunda ya Yali
Yari nayimenye kubera gukoresha internet kuko nubwo ntuye mu cyaro nkaba ariho navukiye ariko ngira nkoresha internet cyane nkajya ku mbuga nkoranyambaga Facebook za Twitter rero hari umuntu twari tuziranye wari waje gusapa iki gihugu ya Nyungwe mubwira ibyo tugenda dukora yumva arishimye cyane kubera gutanga service nziza noneho abonye program ya Yari arayinsharinga arayimpa noneho bituma nkora application
barakwakira
baranyakiriye icyo najya mubwira nuko bwa mbere nasabye muri Yari then ntabwo ntibamfata ubwo wari umwaka washize none kubera ko nziko success ituruka mu kumuntu akomeza akagerageza akomeza kwihangana uyu mwaka ndongera agerageza none baramfashe
Imana ishimwe agiye guhura n'abagenzi be baturutse mu bindi bihugu bya Afrika bose hamwe 500 mu masomo atandukanye ashishikariye bikomeye ubuvugizi mu byaziga
mbona ubuvugizi mu Rwanda bitaratera imbere cyane nkaba nifuza rero kwiga isomo nkarimenya neza none nkaza nkajya mvugira abantu kugira ngo nibibazo by'abaturage mbashe no kubahuza n'inzego za leta kugira ngo ari leta ari private sector ari twebwe urubyiruko zigenda dukora kweze duhurize hamwe dusenyira umugozi umwe
mu myaka yashize wavugaga gikongoro benshi bakumva gace kazahajwe n'inzara ibisa nibitangiye kuba umugani Imana ishimwe yabwijwe irya America nuko ngo ubuzobere bwe mu by'urusobe rw'ibinyabuzima n'ubukerarugendo mu muryango Biocorp Rwanda Yashinze akanaherwa gashimwe mu 2012 ngo bwahinduye byinshi nyuma yo guhangira umurimo abasaga 800 burubyiruko.
Hari hari ikibazo cyuko abantu nk'uko bivuga bajya kugira ibibazo ugasanga bafite inzara, bahinga ubutaka ugasanga ntibwera kubera ko ubutaka burasharira, noneho barangiza bamwe bakajya muri pariki ya Nyungwe kugira ngo bajye guhiga. Mu bintu bya mbere byaratumye nshyiraho Biocorp nk'umuntu warurangije kaminuza nize ishami rijyanye n'ibinyabuzima no kubungabunga ibidukikije, kwari ukugira ngo ndebe ukuntu nakemura ikibazo abaturage bihaze mu biribwa ni nabasha kubona igisubizo cyo kugira ngo abantu baze mu biribwa banagira uruhare mu kubungabunga parike aho kugira ngo bajye kuyangiza niyo mpamvu rero mu byo twanakoze twagiye tubashakira akazi nk'uko nabikubwiye abantu 800 bahawe akazi ariko nanone dukomeje no kugenda duha abandi bantu akazi kandi uhawe akazi akigishwa uko yaba rwemeza mirimo nakaba yakora company ye akaba yakora cooperative kugira ngo agende yiteze imbere twahinduye ubuzima ikibazo cy'inzara ntabwo nakubwiye ngo warashize burundu ariko hari ibintu byinshi cyane byagiye bikorwa iranagabanuka byere kuri byinshi
bwana Anjiman Ishimwe yerekeje muri leta zunze umwe za America kwitike ya yari yihereyeho asanga nta wagombye kwigategereje guhabwa akazi na leta ahubwo ngo yagombye kumufatanya bikorwa wayo
ubu yuruje muri Biocorp usanga bazemo medicine ugasangamo abantu bize economics ugasangamo abantu bize nursing ugasangamo abantu bize conservation abo bantu bose rero icyo twabanje kubwira abantu iyo uhawe ubumenyi n'igihugu leta ikakujyana muri kaminuza ikaguha scholarship nuko ngo iyuje nta ugomba kugira indoto zo kugira ngo uzabe umukozi ugomba kugira indoto zo kuzaba umukoresha ikindi cya kabiri ntabwo ugomba kuvuga ngo nzajye kwa leta akazi aho ukwiye kuba umufatanyabikorwa wa leta ugomba kuba partner instead of being an employee of the government so niyo mpamvu rero najya mubwire nuko iyo mindset change twatangiye muri Biocorp Rwanda kumva dushaka kugira ngo igere no mu gihugu cyose umwana w'urubyiruko niba arangije mathematics nibyo nkunda kuvuga narebe ukuntu akoresha iyo mibare kugira ngo agire ukuntu yizamura zamure n'abandi kuko n'ubu nk'uko bimbajije haracyari n'ikibazo aho umuntu yiga physics akarangiza masters ari ugasanga nta kintu ashobora gukora ntashobora gukora isana ashobora gukora radio
ikiganiro Anjiman Ishimwe w'imibiri yombi kandi utari mugufi cyane yagiranye n'ijwi rya America mbere yo kurira indege yerekeza muri leta zunze umwe za America yagisoreje ku bumenyi yiteze muri gahunda ya yari buzuzuza ubwasanganywe
ngira ngo rero ubumenyi bwose nagiye mpabwa n'igihugu cy'u Rwanda n'umenyi ngiye guhabwa na leta zunze umwe za America bizatuma mbasha kugira ku bikorwa bihambaye kandi biza boostinga development sustainable development of the country kandi inzozi zanjye mfite zo kugeza urwanda mu gubi fite ubukungu buciriritse numba nzazigeraho kuko nyakwa president republica dusura namubwiye ko dufite vision yo kugira ngo tuzakore tuzahange akazi ibumbi 50 urumva mu gihe cy'imyaka 5 kandi twatanye mu kwa 12 ubu ngubu muri 2012 ubu ngubu tumaze guhanga imirimo 800 ubwo urumva rero nkeneye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo nzagere kuri ntego niyemeje kuko hasigedeje imyaka 2 yo kuba byibura nabonye akazi abandi bantu 4000
ntabwo uzabibitinga
numva genza abigeraho numva bishoboka rwose
okay reka tukwifurize rero amahirwe masa mu byo mugiyemo n'urugendo ruhire
eh murakoze cyane ndabashimiye
Anjimana Ishimwe ari mu kiciro cy'akabiri cy'abanyafurika bakiri bato 500 bagiye guhura na bwana Barack Obama president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazigishwa uburyo bakiri bato bashobora kwikura mu bibazo bibugarije mu Rwanda batandatu bagiye kubona iyo masomo biyongera ku bandi batandatu bayahawe umwaka ushize ababona kuri ubwo bumenyi ni babushyira mu ngiro uko bikwiye bishobora kuzagabanya umurundo w'ibibazo byiganza mu rubyiruko birimo kutagira akazi gusaba kwemererwa iyo masomo bikorerwa kuri internet bivuze ko usaba hari cyaheraho kizwe ariko ibikorwa byivugira bitari mu bushake gusa ariko abagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
urakoze Eric kuri iyo nkuru imbere yuko dusozera ibiganiro reka tubacire mu cyamake amakuru twashikirije uruhigi rwo kurondera warashe abantu 9 mu ijoro ryo kuri uwa gatatu mu rusengero rw'abanyamerika babirabure rwitwa Emmanuel African Episcopal Church mu gisagara cha Charleston rurabandanya
iyi ni nkuru twabwiye ni nuko mu gihugu cha Chad cyo gucamenyesheje yuko cagize ibitero by'indege kivyerekeza kuri wa murugwi Boko Haram uwo mugwi ikaba watakaje mbere nibikoresho byinshi hanyuma mukamenya yuko ibyo bibaye inyuma yaho abihevye batereye icicaro cikambi y'abapolisi
ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe by'impunzi ku isi HCR ryashikirije kuri wa kane ko abantu babaye miliyoni 60 ariwo bavugwa ko bahunze gushika mu mpera z'umwaka w'2014 mu gihe abarenga imiliyoni 8 aribo biyongereye ku biharuro by'umwaka w'imbere yaho mu gihugu cha Vaticano naho twabashikije inkuru yaho leta Vaticano yasohoye urwandiko mu butumwa bwa Twitter rwemeza ko ubushuhe bw'isi bwibonekeza ku isi butegwa n'igikorwa cy'umuntu akavugwa ko uwo muntu nyene ari wingorane zikomoka ko nuko rero amakuru twabateguriye turabandanya tubabwira mu cyamake yindi nkuru
ariko ico twomenya nuko ico mwomenya nuko mwobandanya mukurikira iradio yanyu ariyo yacu aho mudukirikiranaho murahazi ni minsi yose kuva ku munsi wa mbere gushaka ku munsi wa gatanu kuri radio inshuti ya bose ivugira ku murongo wa 88 n'ibice bitatu kuri FM no ku ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu ni Kigali mu Rwanda mu Burundi muraze ko mutwumviriza kuri FM ku murongo wa 94 n'ibice 9 na FM ibice 95 n'ibice 2 turabashimiye rero inshuti mwese mwari ko murabandanya mukwirikira ijwi rya Amerika mubandanya ariko tubatumire kubandanya mukwirikira ibiganiro byacu
murakoze amakuru twabateguriye agarukiye ngaho mukaba mwari kumwe na Aloise Bigirimana
na Alphonse Ndayikengurukiye mukurara haryana
This program has come to you from the Voice of America, Washington.